Tu as une dune de culture. Amakulumu Kirundi.
Amakuru tuyahire kuri zingingo nkuru nkuru. Isoko rusange rya Afrika ZRECAF ngo riracarimwo ibibazo bitari bike birimo kurihishwa amakora adatahuritse ibihugu birigize muri kino gihe bisabwa kuja hamwe mu gutorera umuti ivyo bibazo. Abiyunguruza ku mapikipiki yabo gushika hagati mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura barashobora gusaba impusha ziri ku gihe. Ni nyuma yaho bari bamaze igihe izo bafise zarataye igihe kandi badashobora gusaba iziri ku gihe mu buyobozi bw'intara bigatuma bahagarikwa n'inzego zijeje umutekano. Nango habwirizwa kuba ibipimo vy'amakanda ADN kugira ngo ivyo base babana batazwe bihere mu Burundi bivugwa n'ishirahamwe ya Rishoto ryishinze kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu. Ni nyuma yaho leta y'u Burundi imenyeshereje mu ntango zino ndwi ko yipfuza gutuza ivya base batazwe. Enandi ni mukanya hano makuru mu ikomeye ashikirizwa na Jota Miratuzi fandane mu ngabwe ivyuma na Mathieu Habona Yesu.
Radio Indundi Culture.
Kuri amakori adasiguritse n'ukutoroherezwa kuja mu bihugu vya Afrika ni zimwe mu ntambamyi abakorera mu isoko rusange rya Afrika ZRECAF n'umfunyapfunyo rurimi rw'igifaransa bahura mu bikorwa vyabo. Mu nama yo guhanahana ivyiyumviro n'imigwi itandukanye kuri uyu wa kabiri, abagize ico baterera basaba ko ivyo bibazo vyotoregwa inyishu mu maguru masha. Umushikiranganji arejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Edouard Bizimana amagarira ibihugu kuja hamwe kugira ngo habone kumuturama ku bibazo vyose vyibonekeza muri iryo soko rusange. Idonido na Olivier Kwizera.
Muri iyo nama mu vyashikirijwe hanini harimo ingorane isoko rusange ry'ubudandaji bwigenga muri Afrika rigira, aha twovuga nk'ibidandazwa bitoroha gushikana mu bindi bihugu byo mugabane wa Afrika bivuye ku mafaranga y'umurengera umudandaza asabwa kuri
an exporteur burundais. Donc abarundi bashaka kugurisha icyayi cyangwa ikawa i Nairobi cyangwa mu bindi bihugu bya Afrika bagira ingorane zo kuri amakori y'umurengera. None ni zingi ngo Burundi gozana mu muryango w'umwe bwa Afrika kugira rusange rya Afrika ZRECAF iboneke ku rubuga.
Ikindi bamwe mu bari muri icyo kiganiro bashikirije nuko abashaka kuja mu bindi bihugu bigize iryo soko batoroherezwa kubijanye no guhabwa uburenganzira bwo kuja muri ivyo bihugu. Ahaberekanye ko gutera imbere muri Afrika bidashoboka ariko gusaba ko hobaho umugambi wo korohereza abipfuza kuja mu bindi bihugu vya Afrika.
Naho bitoroshye gufata ingingo ku bihugu 55 vya Afrika, birakwiye ko abanyafrika benshi bokoroherezwa mu kiringo cy'amezi 8 kwinjira n'imiburiburi mu bihugu 40 mbere bakinjira atarisabwe baciye ku mbibi.
Umushikiranganji ajeje imigenderanire n'ayandi makungu abona ko abegwa n'icyo kibazo boja hamwe kugira haboneke inyishirambe.
Icyo dutegerezwa gukora ni ukongereza inguvu kugira dushyire ibintu mu nzira nziza. Dutegerezwa gushyira inguvu hamwe kugira haboneke inyishu irama ku bibazo dufise.
Muri iyo nama mu vyashikirijwe nk'ivyokoregwa ko nuko Burundi muri kino gihe buramutse umuryango w'ubumwe bwa Afrika bwokora ibishoboka byose kugira ibyagiye birafundikwa byoshigwa mu ngiro.
Olivier Kwizera. Ibice 30% by'abadandariza mu isoko nkuru yo mu gisagara ca Kayanza ni mu ntara ya Butanyerera baramaze gukingiza ibidandazwa vyabo mu mashirahamwe y'ubwishingizi. Mu gihe imiriro imaze igihe yaduka mu masoko atandukanye, iheruka yadutse mu isoko ya Kinama mu gisagara ca Bujumbura na Rugombo muri komine ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura. Nyine urongoye abadandaza bo muri iyo soko ya Kayanza ahimiriza abatarakingiza ivyabo kwihuta kubikora. Aho mu Kayanza twakura Jana Himana.
Bamwe mu badandaza bo mu isoko nkuru yo mu gisagara ca Kayanza bamenyesha ko iyo ibidandazwa vyabo bigize isanganya rivuye nko ku muriro bahahombera ibintu vyinshi hanyuma bagatazirayoye kubera batari mu mashirahamwe y'ubwishingizi nk'uko vyamye vyibonekeza muri kahise. Muri kino gihe rero ngo bamwe bariko barinjira muri ayo mashirahamwe, ariko rero bakidoga bavuga ko iyo hagize abahura n'izo ngorane zitewe n'amasanganya hanini atewe n'umuriro, ayo mashirahamwe ngo ntiyakubatunganiriza ku gihe kugira bashobore kubandanya ibikorwa vyabo. babo ivyo navyo ngo bikaba bitandukanye n'ivyo babemerewe n'abarongoye amashirahamwe mu gihe baba ariko barabahimiriza kuyinjiramo ivyo rero ngo bituma habaho abatihutira kuja muri amashirahamwe kubera iyo mvo ku bwa Frederico Badiryanguze umukuru w'abadandaza bo muri commune Kayanza amenyesha ko ibice by'aba 30 kwijana bamaze kuja muri amashirahamwe ariko akabona kwico gitigira kikiri gito cyane mu gihe amasanganya yo ashika giturumbuka agasaba abarongoye amashirahamwe gukomeza inyigisho kugira abadandaza banyurwe neza n'akamaro kari mu bijanye n'ubwishingizi agahurira kandi ku cyumviro kimwe nabo badandaza bagenzi we kijanye no gusaba abarongoye ayo mashirahamwe kuvavanura no guca kubiri n'ivyo babemereye abadandaza mu gihe bariko barabahamagarira kuja muri amashirahamwe mukamenya ko isoko nguru mu kisa cha Kayanza muri kahise yahuye n'amasanganya aturutse ku miriro y'ivyaduka hafi inshuro zine aho abadandaza bahahombeye ibintu bitari bike mbere bikavugwa ko bamwe bataye guheba ubudandaji kubera ataburyo bari basigaranye mukamenya kandi ko nko mu kiringo cy'ameza biraheze hari amasoko abiri yo muri zone kinama mu gisagara cha Bujumbura n'iyo mushibitoke zahuye n'amasanganya nkayo aturutse ku muriro y'ivyaduka abadandaza bari bagiye mu mashirahamwe y'ubwishingizi bakaba baremerewe gushumbushwa muri komine Kanza n'intara butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundikirutire
abiyunguruza bakoresheje amapikipiki yabo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura bagize igihe bidoga ko bahagarikwa n'abajeje umutekano babasaba impusha zo kurenga ibiraro kugira ngo bashike hagati mu gisagara izo nazubu zikaba zarataye igihe aha bakamenyesha ko bagize igihe bataronswa iziri ku gihe mu buyobozi bw'intara ya Bujumbura ntibubihakana busigura ko hari icuma gisanzwe kizikora cari carapfuye ariko ubu casubiye gukora ido nido na Cristalize Harerimana
Aba bagendeje izo pikipiki bari bahawe impusha n'uburongozi bw'intara ya Bujumbura kuva mu mwaka w'2022 abatunzi zongendeshwa uko umwaka utashe bakaba babwirizwa kurondera izindi ibitariko biborohera muri kino gihe bitumwe n'uko hari icuma capfuye aho bazironkera
uno munsi muri meri ugiye gusaba iyo autorisation bakubwira ko icuma capfuye rero ama autorisation dusanzwe turiko turagira ko ubunye yarabaye expire nta nakamaro ko uno munsi tuyigendana kujabuka ibiraro kwinjira mu gisagara n'intambara tubura uko tugira
kubera ko bafise izimaze guta igihe hari ingorane bagiye bashitse ku biraro bigabura amakomine bigatuma akazi kabo gahungabana
iyo baduhagaritse bamwe bariheba gihatarujya rutsinga basaze bashira mu barabara udahari hari igihe baguhagarika ukanka kabandanya urumva ni hofi ivyo byose urahano iyo uhagaze naho nyene imoto yawe barayifata bayifashe kugira uzasubire kuyironka ni kibazo
ariko uhagaritswe n'abajejwe umutekano ku biraro aho baca basigura ko kugira usubizwe pikipiki hari amafaranga bakwa nk'igiturire nk'uko nabisigura
ngo babahagarika yana kugira ngo babazize umusha kero babazize umusha ntibashobore kuba bazifise baraheza ngira ngo bakavugana mu bundi buryo kugira ngo baheze babareke umuntu arengana
ari aho duhora twumva bayatanga kugira ngo ashobore kubandana bavuga yuko ari nk'igiturire
meza yuko bagatanze amafaranga bamuha
oya nta gitasi kibagi hari na kimwe
abo banyagihugu basaba kwicuma babwiwe ko capfuye cahora gifasha mu gusohora izo musha cosubirizwa kugira baronke izijanye n'igihe
saba yuko ico cuma coboneka ku deplace no musi biragoye ugafata ca cuma sanzwe ni deplace ako akazi ko sikarapo uvuga yuko rero dutsinera dusaba yuko ico cuma bosubira kigasubira kigakora tukaronka ayo autorisation canke bishobotse bakabara duha agapapuro anatanda yuko ico cuma gikora tukaronka agapapuro tuba turagira ko dushobora kwerekana barabara kugira ngo izo ntambamizi hagarare dusaze duhura nazo
uruganda gwa rugwa radio indonde kirture gwakuye kuri telefone buramatari w'intara ya Bujumbura aroyizi ndayikengurukiye ntakana ko ari cuma cahora gifasha mu gutanga izo mpusha cari kimaze iminsi kidakora ariko yavuze ko ubu ico kibazo catorewe inyishu abazikeneye bo kwitura ibiro by'intara ya Bujumbura kugira batunganirizwe ingingo ibuza amapikipiki amakinga n'amatokotoko kurenga ibiraro byinjira muri komine Mukaza yari yafashwe muri ntwara nte mu mwaka w'2022 yafashwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano iyo ngingo ikaba yasigura ko biri mu bituma haba amasanganya menshi hagati mu gisagara
Radio Indundi Culture
Makuru twabateguriye arabandanya inzu zubakishije ibikoresho bidapimye ko bikomeye zirashobora kuzokwega karambaraye mu Burundi bishikirizwa n'umuhinga mu by'inyubako Liberi Nitunga afatiye ku mazu azarabomoka kubera ihindagurika ry'ibihe amasi hamwe hamwe atameze neza canke ahantu hatemewe kubakwa kubera uko hameze. Ribere Nitunga habona ko ivyari ntambamye zishobora gutoregwa inyishu habanje kwigwa uko ayo masi ameze, ahubwo ingorane nyamukuru ayishira ku bantu batitaho kubaka inyubakwa zikomeye mu gupima nk'ivyitwa beton bikoreshwa mu kubaka inzu ko bikwije ibiharuro by'ubukomezi byemewe n'amategeko agenga inyubako. Tumukurikire.
Ubwubako bubi butuma hapfa abantu 2000 ku munsi. Ni ukuvuga yuko ikibazo cy'ubwubako ingene abantu bubaka neza, ingene abantu bubaka ibintu bizimbutse abantu benshi bashobora gushikira, ni ikibazo cy'inkoramutima gikomeye cyane kuko gituma hari ingorane nyinshi. Rero aho iwacu naho ne iyo ngorane iriho cyane, ugasanga rero hariho abantu baca bagerageza kugira ngo biyorohereze bakubaka ahantu hatoteje kubakwa. Mugabo ikibazo nyamukuru aho ndakibona singaho. Ikibazo nyamukuru ni uko n'abubatse aho birekuriwe kubaka inzu nyinshi usanga zidakurikije amategeko. Ino twaramenyereye kugira ibintu bidapimye. Iyo rero nk'inzu zubatswe muri beton armé, beton armé no kuvuga ni beton mugabo bakomeje na bijya byuma, yateza ko ifise ubukomezi n'imiburiburi bwa megapascal 25. Kenshi iyo beton ntibayitaho ngo bamenye bati mbega iyi nzu ubwo beton iriko irakwije amategeko. Ivyo rero n'agasorobo kanini cyane kazotuma ndibaza haba ingorane zikomeye. Gushika ubu twebwe twubaka amazu atageretse, mugabo nko mu gihe tuzokubaka amazu ageretse tukabandanya twubaka ibintu bidapimye harashobora kuzoba ingorane zikomeye cyane. Hariho umuntu yigeze kutubarira ati je ndiko ndubaka ngomba kugereka etage muza kumpimira. Twaragiye nawe ntiyaratangaye kuko twasanga hamwe ari 18, 15, 20.
Ishirahamwe rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu n'ubushomeri arishoto mu Burundi rivuga ko abana bavuka kuri base batazwi bishobora kubatera ingorane muri kazoza nko kuja mu bibanza hisunze ubwoko bw'umuntu. Vianne Ndayisaba umuhuzabikorwa muri arishoto yemera ariko ko hari igihe biba bigoye ko abigeme babyaye bamenya base b'abana babo, abona ko hakwiye ibipimo vya ADN. Abishikirije inyuma yaho kuri uyu wa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe avugiye ko iby'abana batagira base byosezeregwa abana bose bavutse ubu hakamenyekana base bababyara. Umviriza Vianne Ndayisaba n'umuhuza bikorwa muri Arishoto.
Twibukanye yuko ibwiriza shingiro ry'u Burundi rivuga yuko kugira umuntu w'amabanga mu nzego za politiki mu namashyiga amateka n'ahandi ni muri buri ibice 60 by'abahutu, ibice 40 by'abatutsi, abatwa nabo bavuga mu gisirikare izozo kwivuna basi ni ibice by'abahutu 50% n'ibice by'abatutsi 50%. Umwana ugira amenye ubwoko bwiwe baraba se, ntabwo mu Burundi muzo amateka tuvize nibaraba ubwoko bwa nyina n'ubwa se. Ngo nababwire ingaruka mbi ihambaye kandi bizotera ingorane abo bana bakaragumuka atagikoze. Uwo mwana atagira se perenkoni ntazopfa yemerewe kuba umushingamateka, ntazoba umuyobozi w'amateka, ntazoba nyepona abaza mu kibanza cya deka. Urumva yuko agateka kiyuka cy'agahunyanga. Umukobwa yiza kanwa amahera ntiyumva ko yogira urugo, kumva ugira urugo kariteka abana uzokwibaruka bagiraho bitirirwa basendaka sekuru ninde. Uno munsi ahitamo kwipangira wenye mushaka nzobyara kana kamwe cyane tubiri kazomfasha mbe uwo mugabo vyaye ko wabandi aho nta rugusambu. Usanga uwo mwana w'igeme afise abagabo batanu bagendana, ugasanga abo bagabo batanu bagendana batatu barasambana. None muri icyo gihe amenya gute umugabo yavyara uwande aho ruhari kibazo ubona binanira koko gukire kugira ibigende neza igishu nimwe gusa. Turasavye inzego z'igihugu kumukuru w'igihugu yenda bivuga batuzanire icuma bita ADN nicyo kiyone cyonyene kuko izimanza baje kumuburana mu masenare cyane bitura ba OPG nibigikeneye kubera no kugira wemere umukobwa se w'umwana ukundi biragoye mu gihe benshi bagendana n'abagabo benshi.
Umugambi w'igihugu rabi by'amagara y'abantu wo kuva mu mwaka wa 2023 gushika mu mwaka wa 2027 wateguwe neza no mwihwezo muhinga mu buvuzi bwo mu kibano muganga Jean Rirangira asigura ko uyo mugambi wisunze ivyigwa byabanje gukogwa uwo muhinga akemeza ko ari naco gituma umaze kuronka abatari bake bawushigikiza uburyo Idonido na Clelia Kandi
Zimwe mu nguvu z'umugambi w'igihugu urabivye amagara y'abantu wo kuva mu mwaka w'2023 gushika mu mwaka w'2027 nuko mu kuwiyumvira habanje kubivyigwa imbere yo gushiraho intumbero z'uwo mugambi nkuko umuhinga mu vy'ubuvuzi bwo mu kibano muganga Jean Rirangira abivuga nuko ubuvuzi bwegerejwe abanyagihugu
Secret politique
ishigwaho intumbero y'uwo mugambi inyuma yo gukora ivyigwa ibiri muri uwo mugambi n'ivyo ari byihutirwa ica kabiri nishigwa mu ngiro ryawo mu ntunganyo rifasha yuko ubuvuzi bushikira abanyagihugu abakeneye kwivuza bivuriza mu bitaro by'amakomine mu bitaro by'uburere cyangwa amavuriro mato bisanzwe biriho ibyo bica bituma abanyagihugu batagira ingendo ndende bagiye kwivuza aha mu Burundi ibice birenga 80% by'abanyagihugu bagiye kwivuza
aha akavuga uburusho buri muri uwo mugambi
uburusho buhari nizo mfashanyo uwo mugambi uronka nabakozi ubuhoho umuntu aravye ibisata by'abanyeshuri bijukira ubuvuzi hari ibisata byiyongeye nk'ibisata by'abakirizi kindi naco nuko amavurusanga hariho naba sileta gusa ibikora hariho nabikorera ibyabo babigiyemo hariho namashira hamwe ibyo byose biriko birateye imbere bituma amagara y'abantu atera imbere
uwo muhinga mu vy'ubuvuzi bwo mu kibano ntakana ko hari ibitameze neza muri uwo mugambi
nuko nko mu turere tumwe tumwe usanga hari abakozi bake izindi nazo nibikoresho bikwiye ivyo rero ni ibintu bikomeye cyane ko haba hari ibikoresho bikwiye kwa muganga ivuriro sinzu gusa imvuriro ikintu cya mbere uraba n'abakozi bari barafite ubumenyi bukwiye mbega hariho umugambi w'uko bazabara bakarihiza ubwenge hanyuma mbega ibikoresho biriho bigezweko byo gupima abo bagwayi
naho biruko muganga Jean Rirangira asigura ko uwo mugambi ucukomezwa mu ishigwa mu ngiro ryawo mu vyibanze n'ibikorwa by'abaremesha kiyago no mu kwibutsa abavyeyi gucandagisha abana kugira abakingigwe indwara zimwe zimwe uwo muhinga kandi ashikiriza ko iryo shigwa mu ngiro risabwa ko ibisata bitandukanye biterera aha akerekana ko mu gisata c'uburimyi kuko umwimbu mwiza ufasha abana gufungura ibifungurwa byikwije birimo ndema mubiri
Kreli ya kangu ndi urakenuye ndo ngaha turangirije amakuru twabateguriye ndabashimire mwebwe mwese marume yateza birishimire na Mathieu Habonayezu yafashije mu hinga bw'ivyuma hano makuru mwari ko mwashikirizwa na Jota Miratuzi mubandanye ugira umusimiza mwese murakoze.